mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano mu isaha 18 muri 10 na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
agatera ko mwigeme bagasubije inyuma ngose kubera hari gihe yisubira ko nyene akihanuranye
urya wavuye ku mwishuri kubera wabyaye ugarutse urya niho ugifise agatera kabije
aba ni bamwe mu banyeshure bo mu ntare ya Kirundo ni mu gihugu c'u Burundi biyamiriza ingingo ubushikiranganje bwo muri ico gihugu buherutse gufata yuko umwana w'umwigema azohirahira gatwara inda akiri ku ntebe y'ishure atazoyigaruka ko turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu Aiko ndabwire muri make ko abategetsi muri Afrika bari muri Mauritania mu nama rukokoma izomara imisi ibiri aho abategetsi bazoganira ibijanye no kurwanya ruswa n'ibindi bibazo bihanze umugabane wa Afrika harimo n'umutekano aho yuguriye iyo nama ejo kwa Mungu mukuru w'igihugu cha Mauritania Ould Abdel Aziz yavuze ko ikibazo cy'umutekano kitifashe neza muri ako karere Perezida Aziz yasavye ashimitse ko hafatwa ingingo zikomeye mu bijanye no kurwanya iterabwoba afatira nko kubitero bitandukanye maze igihe biba muri Mad yagize ati ndugure twa mugina intambwe nziza zizova mu kuja hamwe tugatorera umuti ibazo by'ubutunzi n'ibijanye n'ubuzima bwa misi yose bigenda bituma urwaruka rufata inzira z'ubugizi bwa nabi ndugure twa mugina muri iyo huriro y'imisi ibiri abategetsi ba Afrika biteguriye kandi kuganira ku nzira y'amahoro mu gihugu cha Sudan yepfo hamwe n'umwumvikano hagati ya Ethiopia na Eritrea abategetsi bazovugana kandi ku matora y'abakuru b'ibihugu yimirije kwa muri Mali Cameroon na Republic Kaharanira demokarasi ya Kongo na Zimbabwe. Ejo kwa Mungu Perezida wa Amerika Donald Trump yabandanije gushigikira icese bikogwa vy'ibiro vya leta bijeje gucungera umutekano ku mipaka naho bamwe mu bagize umugambwe w'abademokrate basaba ko ivyo biro bifutwa bimwe mu vyo Trump yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter mu mpera z'inondwi yari yagize ati abademokrate bashaka gufuta ivyo biro bagashaka kandi ku mipaka iguma yuguruye ubugizi bwa nabi nabwo bukasasa mu gihugu Trump naho ataco aragira avuga ku bijanye n'imyerekano yagizwe mu bisagara bitandukanye z'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse kandi ku rubuga rwa Twitter ngo iyo abantu binjiye mu gihugu cacu mu buryo butemewe n'amategeko dutegereza ko kanya nyene kubasohora bitarinze kumara imyaka n'imyaka mu nzira z'ubutungane kuko baba bariko baramenyera ubuzima bwa Amerika amategeko yacu na ya mbere acuramye ku isi yose mu bijanye n'abimukira ndugaye twamugira Radio Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba mutwumva turi metero 19 na metero 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio chuvewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio chikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Nogere ndabahikaze nshuti bakunzi ikiganiro cacu tugehere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda abantu bitwaje ibigwanisho bongiye gutera karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Nyabimata mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda ndikume ku murongo wa telefone n'umugenzi wacu mu Rwanda Assumpta Kabuye ariko arakurikirana iyo nkuru Assumpta byifashe gute
urakoze cyane Diane nakugira ko natwe amakuru twaramenye mu gitondo bivuga ko muri ijoro ryakeye abantu bataramenyekana baje ngo baturutse mu ishyamba rya Nyungwe birayo mu baturage bakagenda basabura ni kose bafite ifite gatatu bavuga ko batwaraga amafaranga batwaraga imyenda batwaraga imyaka kugeza ubu abaturage bakabemeza ko basahuwe mu ngo zigera kuri 14
usivye ibyo byo gusahugwa hari abantu baba bahasize ubuzima
oya ibi bitero bavuga ko ngo nta muntu umwe bigeze bikoraho ahubwo abaturage batubwiye ko ngo ibyasahuwe abo bantu bababwiye ngo nibagatwaze babageza mu ishyamba rya Nyungwe hanyuma baragaruka abaturage bagaruka mu ngo zabo kandi n'umwe bigeze ahitanwa n'iki gitero
abo banyagihugu ko umva iboneye abo bantu bakanabatwaza n'ivyo bintu bavuga bari bambaye gute bakavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda canke hanyuma hari ubwoba baba bateye uko kubatwaza ibyo bintu
bawe nyine bizi bya Amerika bavuga ko ngo baza bavuga ikinyarwanda kivanzemo n'ikirundi ndetse rimwe na rimwe bakavangamo n'igiswahili ubwo bavuga nyine bizi bya Amerika batifuje ko twatangaza amajwi yabo batubwiye ko bari bamufite ariko bagize amahirwe yuko nta kintu babatwaye usibye kwagira ngo nimudutwaje ibyo bintu bari basahuye babageje mu ishyamba aravuga bati nimwice ibiri inyuma ubu tuvugana amakuru aturuka muri Nyaruguru aravuga ko abaturage barimo gukoreshwa inama n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo n'aba bafite ubwoba babashe kubahumuriza
hanyuma gasumta baba bambaye gute gisirikare
gisivile bambwiye ko baba bambaye imyenda isanzwe ibintu bivangavanze nta iniforume izwi abantu bahuriraho ngo bari bambaye
asumta polisi hari icyo iratangaza
kuva mu gitondo rwose umuvugizi wa polisi umuvugizi w'ingabo byatunaniye kumuvugisha telefoni zabo zimwe ziratamo ariko izindi ntizicamo nta kintu gito baratangaza ariko nabashije kuvugana na guverineri w'intara y'amajyepfo arambwira ngo byabaye ariko ntabyite igitero akavuga gusa ngo ni abajura basanzwe ngo batwaye amatungo
yego asumta nuko rero ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaheza tuze kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma mu Burundi ariko arahimbazwa imyaka 56 irumanye ico gihugu cikukiye ubundi uyo munsi uhimbazwa itariki ya mbere harejo kwa Mungu ariko kwera kwa umunsi wa Mungu bashimye kubisha kuri no wa mbere ndi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya ariko arakurikirana ibirori bitandukanye vy'uwo munsi Evariste Ibujumbura ibirori biko biragenda gute
ubu wundi Bujumbura ibirori ko biko biragenda ariko abadefile no kwita ko ari umuce wa nyuma umuce wabari mu nzego z'umutekano igipolisi hamwe na gisirikare
hanyuma abanyagihugu mwavuganye hari ico bavuga ku vyerekeye ukwikukira ku vyerekeye intahe yo kwikukira mu gihugu cyo Burundi
abanyagihugu twavuganye barashima ko uno munsi Burundi bufise inzego zibutwara barashima ko Burundi bwavuye mu minwe y'abakava amahanga ariko bakavuga bati intahe kwikukira ntiyagiye irazigamwa nk'uko byategeza kugenda kuko Gasore yabivuze bakavuga bati haracari hagahaze na cyane cyane mu by'intwaro haracari hagahaze na cyane cyane mu byo gusabikira ubutegetsi bakavuga ati haracari hagahaze kubona ko hari abarundi bamwe bamwe bazira ibyumviro byabo muri kino gihe batari mu gihugu bari mu mahanga bakavuga bati ubumwe nibwo bupfuye kuranga intahe kwikukira abarundi bagasangira akabitsi na gahiye
numva ko nimba hakira amadefiringira nta mutegetsi n'umwe aravuga ariko ubundi biramenyerewe ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi agira ijambo ashikirije ku minsi mikuru nk'iyo ikaba imbere y'uko iba iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayishikirije nimba yarayishikirije bikuru bikuru yavuzemo n'ivyaha
ego cyane ijambo rya nino rubanza ry'uno munsi Burundi buhimbaza imyaka 56 iheze bwikukiye ejo ku mugoroba w'ijoro yarashikirije iryo jambo iryo jambo yarashikirije bikuru bikuru biri muri ryo nuko yasubiye kubwira abarundi yuko yatomoye neza ko atazosubira kwitoza mu mwaka wa 2020 ikindi yashikirijwe nuko uko abajejwe intwaro boshira mu ngiro umugambi wiwe kugwanya bakaboko no kuvuga ko yasubiye kwibutsa ko agiye kugira ibintu bitatu rerase zero ku bantu bose avuga ko banyuruza ubutunzi bwa leta ikindi yavuze gikomeye nuko ashyigikiye icyumviro cy'umugwisenyi cy'umugwisena nako washikirije muri retraite yabereye mu ntara ya Makamba mu minsi iheze yuko umugwisevere wotohoza ku ruhara rw'abakoroni ku ruhara rw'abakoronije Burundi ku bijanye n'amabi yacikiye Burundi muri kahise akavuga yuko rero umugwi sever umugujejwe kumenya ukuri no kunyanisha Burundi wo gutohoza no ku ruhara rero abazungu abakoronije Burundi bagize mu mabi yacikiye igihugu muri kahise.
Yego hamaga Evariste uraba amasa hushikiriza nibande bitabiriye hanini ivyo birori vy'ino munsi ugira 56
abitabiriye hanini bino birori nohera ku basirikare bobo n'abapolisi bobo ni nk'itegeko abandi mbona n'abaserukiye ubuzi bwa leta amashyirahamwe yigenga nk'amabanki n'ibindi hanyuma rero harimo na bamwe mu banyeshure bagiye baregeranywa mu makartie hamwe rero namwe mu baserukire intwaro haba muri meri mu makomine ageze meri ya Butumbura.
Urakoze cyane gose Evariste nzi ko banyanka ubandanye ukurikirana ivyo birori hama amasari imbere aza kutubwira amajambo atandukanye azoba yahavugiwe haba manyagihugu canke naho manyamigambwe ndetse no ku nzego z'igihugu. Urakoze Evariste.
Urakoze namwe.
Ako hagati aho none imigambwe itandukanye mu gihugu cy'u Burundi rago niki ku ino myaka 56 iheze iri Burundi buronse intahe yo kwikukira nko mugambwe iprona waronde intahe yo kwikukira igihugu cy'u Burundi bavuga yuko cikukiye biboneka ivyo byemezwa na Abel Gashatsi ni mu gihe ku ruhande rwa Sahwanya Frodebu hoho babona ko hikukiye akagwi k'abantu bake cyane re kumenyesha makuru y'ijwi Amerika Raymond Zimana tubazi no nkuru abidusigurire.
Umugambwe w'abadasigana iprona ari nawo warondeye iyo nayo yukwikukira mu mwaka w'1962 baremeza ko Burundi bwikukiye. Abel Gashatsi afatira ko igihugu cy'u Burundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga.
Icyo dushima ni uko Burundi bwikukiye, Burundi burafise izina mu makungu, n'abarundi ntibatunganya ibijyanye n'intwaro y'igihugu. Turemeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa n'abenegihugu, ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera ababarongora. Ibyo nibyo kwa Gasore yifuza. Igisigaye ni uko aba batsinze amatora bogerageza gutwarira bose. Muri make twavuga ko intahe twarondeye ihari, ariko uko umugani watari umugani yabyifuza haracara agahato.
Muri Sahwanya Frodebu bo bose uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batari kukira koko. Leon Singenda Kumana icegera turongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwi k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batidegembya mu gihugu cyabo.
Ukene turimo inzara ihari, ubushomeri burimo, ubu twari kubwiye gute? Nta ntayo kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiza iby'igihugu tuba tuvuga ngo n'abakoroni 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 kandi bakaba bashyizaho ni uko ajya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa abandi bagafungwa abandi bakangazwa bikirwa dutozwa amahera ku ngombwa kumwe abakoroni bababirirwa batozwa magini ngo aho rakora ikiboko wakora ingongo ku numva novuga ko bikukiye tanga rero kwikukira hangama kunyamara kagatwa icyora kubera kari kukiye.
Muri uyu mugambwe babona ko intahe yo kwikukira izo shinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe.
Icya mbere twokorwa ni uko twubahana ubudasa bwacu. Ntihagire umuntu asubira kuzira ibyiyumviro byiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina cyiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira idini byiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira kwa Kenya. Aho niho bonyine tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka igitunga ry'igihugu byose abikanwa ku buryo kikinga abanyagihugu hasi.
Umugambwe wa Gasore, umugambwe w'abadasigana iprona naho bemeza ko Burundi bwikukiye nabo hari ibyo babona vyokogwa kugira iyo ntahe itsimbatazwa.
Simbatazwa intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza bakaboko, gutuza igiturire, bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu. Inzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa, tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa Gasore yari yabigerageje ngo bumwe tumaze gushika ko bugatsimbatazwa maze arongo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Muri icyo gihe intahe twaharaniye ntacyo tubuza igatsimbakara.
Intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi 1962 irondowe n'umuganwa Rodoviko rwa Gasore. Uyo nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo ya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 atabonye icyo yaharaniye. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukumuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu.
Naho dutandukire amakuru avugwa mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi, duhereye mu gisata c'indero hawushikiranganje bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abigeme batwaye inda basubira kwakirwa amashuri nshingiro n'inyuma yayo. Iyo ngingo ifata kandi n'abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri. Mu ntara ya Kirundo ababyeyi n'abanyeshuri bamwe bavuga ko ije hageze, abandi nabo bati ekada, ahubwo iyo ngingo ikwiye gufutwa kuko ije gusubiza inyuma amateka y'umwigeme. Inkuru tubandanirizwa na mugenzi wacu mu ntara ya Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze.
Iyo ngingo iri mwikete umushikiranganje w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Jean-Jean Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Iyo kete gisunga icegeranyo kivyihwejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu Cabinet Civil du Président ku bijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri. Agace ka mbere k'ibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure. Mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biciye mu busuma zizohanagurwa. Mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashure bavuyemwo. Iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri. Ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka k'umwigeme.
Mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu ataritsitse. Mengo nyene bogihindura nyene hama bakaguma babandanya biga.
Bona menga bareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu ataritsitegure. Hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyene ku ishuri agateka k'umwigeme baba bagasubira inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyene akihanura nyene.
Byari byo nuko gusa bigoye urumva kuyankana niyo atahari nyene ubwo bazana iyindi sisteme bakabigisha uko babigenza. Ego kwisubira ko bakabiraba si agacuma asubira ku ishuri apedezi.
Ni inyuma y'imyaka ibiri.
Yabaye hano nshabona nyene urazi ko gitinzi gukoze kabiri kiyagisa.
Ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanya.
Azayikinye neza nk'ubu ashobora nk'umukobwa agenda nko kumutereta asanga umuteye impinda cyangwa umukobwa ngo agwaye nk'umugore wa sida asanga nawe umugore wa sida araguteje cyangwa umuhungu asanga uri umugore wa sida nawe uramuteje kandi no ku ishuri ugaca mubaho mwese urumva yuko mwese muba mwiyonone kimwe na nyina ya kigeli sawa kandi nyine twasanze nk'ubu uri nk'umukobwa ujya wavuye nko mu ishuri kubera wabyaye ugarutse ujya niho ugifise agateka kabige kubera waramaze kuba nk'umukenyezi.
Iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa cyangwa umuhungu. Umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze.
Ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze
ngo ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ugasubira mu ishuri nyine bose baca babibwira akamenyera akaca bavuga ati na kare ni kuza turabyara aca dusubira mu mashuri ngira byo aca bigabanuka. Umukobwa wese aha aravuga ati kije naho notwara inda tikazima nzogenda ku ishuri nkiyi muga kuba bafashe iyo ngingo ahari ari yubara akavuga ati je hamwe notwara inda noca mvamo mu ishuri ure none rekanihangane cyane impfume nyene nkoresha ibintu byo kwikingira
kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima.
Hari kandi nabandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme.
Numva ko mwangi ntibereye. Ndurumva none hari inzira sikirwa agatwara yonda, arasahabona kiyongingo yo gutuma adashobora kwisura ubuzima bwiwe bwa burimwe burasira. Noneho rero bizotsabitse inyuma gose. Gusanga besi ijya myaka baba arimwo ikaborohereza. Zembona ko bahora ubusa bakagira bakabandanya. Uvise ubujya inza yitwara akabandanya kwiga.
Niki gihe kwanza tugezemo mbona nko kuri ubwo gwego nyene kwa bantu ze kwa bigeme barakunze kugira izo ndabakiri batoyi biga numva biciye bishikarira leta ikaca bafatira icyo gihano numva nyine kumenga byatira bici inyuma gose muri ako gace iryo kete ritomora ko abanyeshuri birukanwe bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga canke y'ubuhinga. Agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara vya hafi canke vya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure canke nihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi n'amanavyaha. Ntitwashoboye kuronka abarongoye amashyirahamwe akorera mu gisata cy'indero kugira bagire icyo bashikirije kuri iyo ngingo. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga, Juma Edouard abuvugira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atacyo yoshikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya. Mu Kirundo, mu buraruko bw'Uburundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, mugihe rero wumva bariteko barahuriza yuko umwana w'umwigeme aramuka atwaye inda yovanwa ku ntebe y'ishuri canke akarigumizaho mu ntara ya Ngozi, ho hari n'ikindi kibazo mu vy'indero kiba hanze, nuko hari ababyeyi batarashobora kujijuka ngo bamenye ko umwana wese ategerezwa kujanwa ku ntebe y'ishuri. Ibitigiri biracari vyinshi kuri abo bana batiga. Ibindi kw'ino nkuru na mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Bamwe bavyeyi bo mw'ikomine ya Gashikanwa ntibajijuka ku bijanye neza y'ishure kubo bibarutse. Akana kigeme k'imyaka yababa icumi kaba ku musozi Musumba agacimbitaba nikarigera kaja ku ntebe y'ishure naho kavyifuza.
Nitwa Shimazimana Amelia.
Wowe ni waza ku ishure?
Oya.
Kubera iki?
Mama yarambajije kwandera umwana.
Uri muri kumwe?
Oya. Mama amujanye ku kicanyo.
Niba urashaka kuja ku ishure?
Nda mwana umba nogeta. Te mama ya nakunja na kufuri. Te wapoka mwa. Ngo wani wako ya mwana wanye. Na kufuma na kuteka.
Uwe mga wabisha?
Eee. Mwunga wa wako wana kufuri.
Ya kiki ufuza kuja kukure?
Kwa nika aa. Kutuwa ndana kuna kuika.
Ino ko kigeme twasanze yajanye ku cancu ako kana Shimizimana Manuelina arera, ariko se wiwe yari kumuhana twaganiriye. Yitwa Saguye Yohani, numutama w'imyaka irenga 70 yavyabara 14 kubakenyezi babiri. Uyu Manuelina ari mu banyuma. Tumaje igituma Manuelina taramushira mu ishure, yatwishiye ko nabakuru we yasomesheje atasho vyamaze.
Nkaje kugira ndere nkabo bana bakure. Wigishije abana batandatu. Abo batandatu ntihagire mu utoramwo ngo aronge ibyo abandi baronka. Nk'abo bana banje bose nta n'umwe yaronse urupapuro rw'umutima. Ntuye bava mu wa gatandatu baca bitahira. Nkubise kwa gatima ku byo nabahitangiriye baca ku ishuri. Ndavuga nti oya, ushobora gutangana n'imahera. Nibyagumaho bazorima. Batungo ni isuka nanjye yarantunze isuka. Uje nabihebye bundashaje. Ndiko ndigiye. Uyezo gumuko nyine.
Ariko rero bamwe babanye uwo muryango arabahanura ko naho uyo mwatu ronka pro gumutsindo ivyo yize bimugira kamaro. Ndikumana Karori.
Uwo mudehe nawe nyine nawe nyakeneye kwikebuka kamwe kubita nayo naho yokwiga uwa mbere wa kabiri n'uwa gatatu cyanke n'uwa kane mugaka kamenye no gusema nabikeye kuko birafite akarushu. Umbere uwo mudehe nawe yihenze gatoyi kuko umwana yomuhimiriza kuga kaza kwishura. Hanyo date yabonageze mu rugero rwo kumurihira ayo mafaranga. Iye katenye yabukiye ko mugaka yamenye na dukeye to kwiteza imbere kuko natwegwe kera batatu zari kubashiri twarahunda.
Hagati kuri uyu mutumba yabandi bana twabonye batiga uyu muvyeyi atumwana wiwe vyanse ko arenga umwaka wa mbere bashobora mukurayo.
Nabari mara mwigisha no kuri baratubwiye ati hubwo ni muhe akazuga kuzararagira intungwa ntabishoboye.
Yiga mu mwaka angahe cyo gihe?
Mu wa mbere.
Yize mu wa mbere imyaka ingahe?
Iyi rero kuri kwimana.
Hanyuma.
hanyuma nyene bamutubwiye ati umwana ntabwe gafite bikwiye dukakimbira ati ntacyo nagume mpi
ubujuju kwe
nibaza ko iyo mugumiza yo mukagerageza mukamukura ku ishuri mukamusha kwindi cyo ko byari kuzana akoyoko
yakarase
uyu musore yiga ku ishuri rito iri ku mutumba musumba avuga ko mu ishuri yigamwo mu mwaka wa gatandatu kuva umwaka utangura igitigi cy'abanyeshuri batanguranye cyagabanutse
ariho beshi nyene baheze bivaye nyene no kuntu bukene babona nyene bitwakunda
uzibangahe baheje mu ishuri wanyu
twatanguye turi nka 60 ubwo ndaza sije nka 50
hanyuma hoho kibano ntabuzi baheje
hariho nyene beshi baheze nyene
uyu mutumba wanyu wa musumba uzibangahe baheje
ndibaza boshika nka 10 cyangwa 15
ibero biva mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi yerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'ishure mu gice cy'ishure shingiro bafise abanyeshuri barenga 170 muri abo abarenga 170 baramaze guhera amashure imvugo ubuyobozi bw'indero butanga zifatiye ku bukene indwara hamwe n'izindi zitazwi ubwo buyobozi bumenyesha ko ugereje mu myaka iheze igitigi cy'abaheba amashure cyagabanutse mu runani senadebe rwitaho ineza y'abana mu busekezi bwago Ingozi bamenyesha ko bifatanyije n'abagize intwaro bagomba bahimiriza ababyeyi kugira ngo n'uwo vyakubara amashuri asanzwe ubupfumu baje kumugeragereza amashuri yigishije imyuga muri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turahava du sozira ikiganiro ariko tubanze dukubitire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwikambi ya Murongwe impunzi z'Abarundi zahahungiye zugarije n'ibibazo bitandukanye vy'ukungene bivuza inkuru tubandanizwa n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika i Murongwe Vedaste Ngabo
Izi mpunzi ziri mu nkambi y'Murongwe zivuga yuko zibabajwe bikomeye n'uburyo ivuriro bari basanganywe ishyirahamwe rya Dese ryagimuriye ahitwa Katalukuru kugira ngo abaturage b'abakongomani b'Murongwe nabo babone ubuvuzi bitabagoye impunzi ziri muri iyi nkambi zivuga yuko zikora urugendo rw'ibirometero bigera kuri 3 n'amaguru zigana iri vuriro ryahitwa Katalukuru kuko ari nta vuriro bagifite mu nkambi
nkambi yahora rikora umuntu mu ijoro yagwara samora ingwara ntizisezerana tukamutwaza kumugira jana kwa muganga ariko ubu ivuriro bararikuye barijana ahantu bita Katalukuru ni kure bisaba ko umumotarage akujyanayo ubu uribaza umuntu agwaye mu ijoro kugira ngo umuterure dufite ambirasi imwe niyo ambirasi kenshi ibiri ku ivuriro nyine yo Katalukuru ntituronye dutelefona ngo iyo ambirasi ize ubwo umuntu mu ijoro akakurembana cyangwa nk'umuntu afashwe n'imbanyi kugira ngo bazoha telefone imodoka iyo ngiyo ize icyo ni ikibazo gikomeye cyane cy'iryo vuriro kuko riri kure cyane yacyo
usibye iki kibazo cy'ivuriro ryimuriwe kure n'inkambi y'impunzi z'abarundi iri Murongwe zinenga n'uburyo zivugwa iyo zigeze ku ivuriro
ikibazo cyo kwivuza rero kiraduhangayikishije cyane kuko urashobora kuba urwaye malariya rwose warembye hama wagenda ko ahantu batuvurira bakaguha paracetamol zibiri cyangwa zitatu hama ugacuga genda ukabandanya uremba mbere bamwe barashobora no kuremba bagetse kwa muganga ntibabakire neza hariho n'uheruka gucikamira ibaraka hejuru yuko batashobora kumukurikirana neza kugira ngo ubuzima bwiwe bugende neza
urumva rero ikibazo twadufite ni iki miti ugiye kwivuza baguha imiti dafashe nyambara umwana ujyanye ukabakamuha iyo miti ntagire ntibyabuza ko umuntu asubira tugahindukira kuza gusubira guhiga imiti ko bakomeretsa mu mafarumasi kubera imiti itaboneka
Ishyirahamwe rya Desi ari naryo rishinzwe ubuzima muri ASR ryerinze kugira icyo ritangaza kuri iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza ndetse no kwimurira ivuriro i Katalukuru ariko abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bakorera i Murongwe bavuga yuko impamvu iryo vuriro ryavanwe mu nkambi rikajyanwa Katalukuru ari ukugira ngo ryegere abaturage b'abakongomani dore ko izi mpunzi n'abaturage b'abakongomani hari ubufasha bagenda basangira ubufasha burimo ubuvuzi n'uburezi urusobe ibibazo bitegwa no kubura ubuvuzi bwiza kuri izi mpunzi z'Abarundi ziri Murongwe nibyo izi mpunzi zishira imbere zisaba inzego bireba ko zashakira ikibazo cyabo umuti
namba babona ko ivuriro rikuru bo babajyo batse hariya nibabake akandi kavuriro gatoya kubufasha kugira mu ntumbero uwo muntu abarembye babe baramufasha hamwe yambira se musenge kuri ako kavuriro gatoya babone kumujyana kuri iryo vuriro ryabo bipfuza ko nito tubona byo dufasha none baduhindure kandi bade umuntu bamuha imiti ihuye n'ingwara gwaye
kwabamenyesha ko ubwo umuyobozi wa seri ku rwego rw'isi Filippo Grandi yari mu nkambi y'Murongwe mu mpera z'icyumweru dusoje yagejejweho ibibazo by'ubuvuzi uburezi n'imibereho itari myiza muri iyi nkambi aho yavuze yuko agiye gukangurira abaterankunga gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ndagase ngabo ku bwijwi rya Amerika i Murongwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Nuko rero Vedaste Ngabo abanze bamenyesha amakuru bandi batandukanye bamubanjirije bakoze bose ku ntererano yabo ku biganiro bagiye baradushikiza n'amakuru atandukanye. Nonga rero duceye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze kutwumviriza nshuti bakunzi bacu. Masaha ari imbere muri isanga ntimuze kuhabura. Hama aza kwari saa 10 gushika saa 11 mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igihe cy'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe cy'isaha 1 n'igice naho aza kwara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Yakoze Macbill Yabero yegeranije amajwi yacu uno munsi. Hamwe rero na ingenieur Najwan yadufashije muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze twari kumwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye turasigiye kano karirimbo yantumye ka King James. Karirimbo ndirimba na kawe mubiri na mukiza zagukunda wagufite kunemero z'umutima. Let through love.